Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 18 ukwezi kwa 12 umwaka 2017 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Busi wakabiri indwi uheze niho Perezida Burundi Pierre Nkurunziza yatanguza icese ibikorwa byo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza canke guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro. Perezida Nkurunziza yavuze ko atari ibwirizwa shingiro ryose rizohinduka. Yatangaje ko mu bintu bizohinduka harimo ingingo zataye gihe, hakaba kandi hazokongerwamwo amateko yo gukingira imirwi y'abantu bari kurushi. Muzindi ngingo yavuze zizoba ziri muri iryo bwirizwa shingiro shasha ni ingingo zishira imbere y'ubwigenge bw'igihugu, amasezerano mu vyerekeye agateka kazi na muntu, hamwe n'amasezerano hagati y'ibihugu mu vyerekeye guhanahana abagirizwa ibyaha baronderwa n'ubutungane. Hari kandi ingingo zerekeye umutahe w'igihugu hamwe n'ubutunzi, ibijanye no kwinjira no kuguma mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'umuseruko, hamwe n'amategeko agenga igihugu mu kiringo kiri hagati impinduka ibwirizwa shingiro. Ikindi kintu kiri muri iryo bwirizwa shingiro rishasha rizoshirwa imbere abanyagihugu n'ibiringo by'umukuru w'igihugu bizova ku myaka 5 bikaja ku myaka 7. Abanyapolitike ntibavuga co kimwe uyu mugambi wo mu guhindura ibwirizwa shingiro. Mu gihe leta y'Burundi ivuga ko hari ibikenewe guhindurwa, hari n'abanyapolitike bavuga ko ubu atari gihe nyaco co gufata umugambi nk'uyo. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashingantahe bakurikirana hafi politike y'Burundi kugira ngo batubwire ukuntu babona uyu mugambi wo gusaba abanyagihugu gutora cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ishasha. Turi kumwe na Tassien Sibomana akaba ari umuvugizi wa UPRONATE mu bintu bishikanganje bw'intwaro hagati muri neza mushikanahe. Tassien Sibomana
mwe neza Federico yaramukije kandi abarundi n'abandi bose bawumva ikirundi bari kwatumviriza
murakomeye.
Ego batrahenda
nabuke buke twatumi kandi umushikanahe Alain Diomède Nzeyimana akaba ari cegera cyo muvugizi wa presidency y'u Burundi, ariko nibaza ko ashobora kuba yafatiriwe. Turi kumwe kandi muri iki gihe n'umu umushikanahe Eric Seyumva akaba ari umukuru w'ishyirahamwe gishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwa Afrika rukishije mu bikorwa JAP. Mwiriwe neza umushikanahe Eric Seyumva.
Mwiriwe neza ndaramukije n'abarundi n'abandi bose mu Kirundi bariko baratwumviriza. Hanyuma nitwa Eric Nsengimana.
Nsengimana, Nsengimana nibyo. Murakomeye Nsengimana.
Turakomeye, turashima.
Yego, reka tutarinze kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe mushana Tassien Sibomana. Uyu mugambi gukoresha referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro mwabakiriye gute ku ruhande rwanyu?
Murakoze. Mu bisanzwe umugambi ntitwawakiriye neza kubera hariho ibituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakira neza. Ubwa mbere hoho ibwirizwa shingiro dufise rigenga igihugu ubu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano ya Arusha yatumye Abarundi basubira kugira umwizero, kubana neza, umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera. Kugira rero urihindure nuko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose, harimo mbere n'abasinya amasezerano yo guhagarika intambara barimwo, kugira babanze kuvugana mbeho hindugwa iki turavye ica amasezerano ya Arusha yamariye igihugu n'ico yobandanije akimarira. Ico ni cya mbere. Cya kabiri nuko mu ngingo y'199 y'ibwirizwa shingiro bivugwa neza yuko atantu mbere yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'Abarundi, umwumvikano w'Abarundi, kunywanisha Abarundi, mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokrasi twafashe, mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge bw'u Burundi no kubahiriza imbibe z'igihugu. Ibyo navyo mukaba muzi ko amagume tumaze mu minsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashirahamwe adaranirize ibyiciro vya politike harimo n'abamenyesha makuru bahunga igihugu. Guhindura rero bwiza nshingiro muri ibi bihe byategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana 299 twebwe ku bwacu birarihonyanga koko. Icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera nuko turi mu biganiro by'Arusha. Ibyo navyo bikaba byazanywe no kutumvikana ku iyubahirizo ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro yabyaye. Tukaba twari tuzi ko impera n'impera uko duhejeje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kumwe ingene ayo masezerano yobumbatigwa n'ibwirizwa shingiro ryayavuyemo bikubahirizwa ahubwo bikarushirizwaho gushirwa mu ngiro uko byarubu. Ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mwido ni ido ry'ibyo bashaka ko bihinduka biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwari wo mwanya siko byategereza kugenda.
Eta siyansi yubona hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe izo ngingo ntizikwiye guhinduka.
Ibyo se abari ku butegetsi gusa na twebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi. Si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa, si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro ifatwa. Murazi mu 2013 kuri icyo kibazo cyakuze gushika naho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko igahuza amashyirahamwe ategamiye ibyiciro vya politiki agahuza amashengero n'abandi bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye Imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushika aho bumvikana ku byohinduka. Mugabo nticabujije ko ibyo bitabwa mu kabati hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira Imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka. Ibyo rero nico kibazo nariko ndakwishura. Ibyo hinyanyugwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera nico gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishika ko sivyo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi.
Mushya ntaye namwe Eric Singimana mwakiri gute umugambi watangajwe wo guhindura ibwirizwa shingiro?
Twege mwishira hamwe mpananira amajambere aja umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro twawakiriye neza na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibwirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera impari mu mwaka wa 2015 abantu benshi bagapfa abandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu. Hanyuma twege turavuga tuti mbere turi no muntu basabye twandise amakete atandukanye tuvuga ko boneka ibwirizwa ritomo oye ibwirizwa abarundi bose biyumvamwo ibwirizwa usomye atamategeka avuguruzanya umwe adashobora kuvuga ukucanye kuriya hama twege mwishiramwe aja tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibwirizwa rishasha turabona ko byukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kwisangamwo kandi tugire ibwirizwa bidaciye ku bintu n'amategeko.
Hari ikibazo ariko
bidaciye ku bintu n'amategeko cyangwa umwe ngo ashobore kugira kuryumva uko arisha ajishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyene yanditse.
Ibibazo
nashaka mvuge gato ku byo umugenzanje turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga na cyane cyane avuga ko ibwirizwa ibwirizwa ryari rishingiye ku masezerano y'Arusha yatewe kugikumu kuwa 2008 Nyandagara mu mwaka w'2000 n'amasezerano yo guhagarika intambara nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko niri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano kuko uravye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'Arusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 2028 myandagaro.
Ikibazo muri iki gihe mushyanahe Eric Nsengimana n'ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyacyo cyo guhindura ibyo bwizashingiro.
Ego iki nico gihe nyacu cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiri kiragenda mu gihe kiza hazaba ari gihe nyazi nacu gutegura amatora y'umwaka w'2020 umwanya wo kwazoba amatora y'ugutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo wo kwitegura gutora umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego zose zitorwa zishyira mu matora. Ubu rero abanyepolitike bariko baravuga ko atari cyo gihe no kugira ngo bigize ibihe inyuma kugira hazogera igihe tuja kwinjira mu gihe nyacu cy'amatora. Baca bavuga ati ntibikunda ko amatora aba ibwirizwa shingiro ubunenge burimwo budakunze duce dusubira muri za njyane twahigiramwo z'umwaka w'2015. Izo rero ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe rwandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile Milioneza.
Milioneza Frederic.
Milioneza, izina ry'ikirundi ni nde bimwe?
Ya habo mukiza.
Habo mukiza, murafite ikibazo, murafite icyumviro muri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Nduga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Bo nagomba nangure kwa icyumviro bijyanye n'ijya mu yafashe yo guhinyanyura ibyidashingiro. Ingingo n'ukuri nibyo umukuru w'igihugu arabirekuye hari ingingo yatangaje twarayumvise ibimurekurira mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu nagira de mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibyizashingiro kuko ibyizashingiro umenga ryaratowe 2005 nyamba ntihenze arabaye referandumu abamwe barahimiriza abayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko cyahemutse wabahimirije gutoza ego aribo batsinze n'ukuri kugira amategeko agira ubukomezi adone demokarasi simbatare no kutegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ubundi ntihenze gato ryiza shingiro rya leta zunze ubumwe kandi bwiza shingiro ryo bari maze imyaka irenga amajana abiri rero narangiza nibariza ubatumire mbega guhindura ibyiza shingiro uzi neza ibiyigize yuko byavuye mu masezerano y'Arusha ata kintu cyahindutse mu masezerano y'Arusha burya nta bintu bishobora kunona ayo masezerano y'Arusha kuko tuzi neza iyo bwiriza izo ngingo zoba zahindutse ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'Arusha tukaba tuzi neza n'ikintu amaze ngaha mu Burundi ntazaba
murakoze habo mukiza Emile reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana inyishu ngufi cyane rwose ku kibazo cha Emile habo mukiza.
Ego ikibazo cyo nacumvise nagoma ndamuhumurize ko atamasezerano y'Arusha azotose kara kubera ko navuze ko ino nteguro y'ibwirizwa shingiro mu gihe yotogwa rizoba rishingiye kuri ayo masezerano y'Arusha nyene naryo riha agaciro cyane aya masezerano y'Arusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze ku bijyanye n'ubwigenge ku bijyanye n'aya masezerano nyene y'Arusha hamwe no nayagenga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ko ibyo bitazokomakomwa ni ukuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe amabwirizwa menshi nk'ayo mwagiye mwumva batahuriza ko umwe wese mu kuyasoma ukutanye kuriya kandi ugasanga avuga co kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe Uburundi bugezemwo. Hama ku bijyanye n'igihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyacu cyo gutegura amatora cyo guhindura ibwirizwa shingiro n'iki hanyuma yavuze ati ibwirizwa rya Amerika rimaze imyaka ingana uko Amerika ni igihugu cigenga Uburundi nabwo kandi ni igihugu cigenga igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kivi cyose babona ko bikenewe rero uno munsi nkuko mwabonye ko igirwa shingiro ryari haryateye ikibazo nico gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwe kuvugana kuri no kurekura wa mugwe ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko igirizwa y'u Burundi n'umutonenge twinshi byo hinduka
yego moshya na itasiya sibumana makenga imushya na yemire abo mukiza avuga ko abaza niba guhindura ibiza shingiro bidashaka kugira bidashobora kugira ingaruka ndabona telefone ya Tatiana itameze neza ariko reka tugarutse kuri wewe mushiga ntahe Eric Singimana amakenga ya imushiga ntahe Emile n'amakenga barundi batari bake bafise bavuga ko muri iki gihe abantu benshi bari mu buhungiro muri iki gihe abantu benshi batari zabo atari cya gihe cyo guhindura ibwiriza shingiro ivyo mubivuga ko iki mukanye gato cyane rwose
ego murakoze cyane muri kino gihe nyene muri ko muravuga ko abantu bahunze jewe kuva mvutse nta munsi numwe ntigeze mbona abarundi bari hari abarundi bari hanze hari abarundi bahungiye hanze ariko muri kino gihe turiko turavugana igihugu cy'u Burundi kiramahoro abahunguka babandanye bahunguka baza basanga ibintu byabo baza kubaka ni nacyo gituma leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yose akora mu gihugu cy'u Burundi aguma tera kamo ubudasiba abarundi bahungiye hanze kubera imvo zitandukanye ko boza nabo nyene bakifatanya n'abandi kugira ngo bashobore kubaka igihugu cyabo rero iki gihe nabivuze ko jenshingiye ndavye umwanya amatora ategurwa nkaraba ingene inzego zija nkaraba umwanya baba bafise nico gihe cyo guhindura amategeko kugira ngo hazogere igihe amatora aba y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zimukomoka ko atavye kuvuga ngo amabwirizwa ngo avuga uko n'uko n'uko canke ngo hagere ko yitoza umukuru w'igihugu atashira amategeko amukingira kubera hageze ko amatora aba
ego
mu kino gihe ni iki nyene ni twetwe nico duhagaze ko twebwe
mushya ntahe tasiya sibomana ndabona umushya ntahe mire abo mukiza afite amakenga avuga ko akababaza niba guhindura ibwiriza shingiro bitashaka kugira ingaruka mbi ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje zijya nyigo zose twabonye ziri ku mpapuro 56 hari izindi nyigo ziteye amakengazo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
murakoze cyane nibaza ko Eric wo muri Ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba ko bihinduka kandi iyo yarabisomye agaca asigura ko iyo ntumbero n'ibizohinduka byubahiriza amasezerano y'Arusha yoba yasomye nabi mutigute ngiye ko nshanishura ikibazo cya Emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza wo kurihindura nk'uko nabisiguye hari ingingo y'amajana 299 bibuza hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze na cyane cyane abanyapolitiki hari imbere n'abanyapolitiki bari mu gihugu batagishijwe inama eka n'ibindi n'ibindi ishaka biri rero ni ishura cy'ibyo cyuko ibyo bariko baragomba kubihinduka kuri Emile bituma hahinyanyogwa canke hari byo ibitukubahiza mu masezerano y'Arusha ni no kuri nko kurima ari cyo gituma mvuga nti Eric kumbere batabisomye neza ngiranje kuma yange bikeye ingira turaza kubigaruka ko urabona hariho ingingo ya 22 igengerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko hanyuma bakabafise ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza ku giti cyabo canke bigenga ica bigaragara yuko haragahaje ica kabiri kijanye cyane cyane n'ibiringo ariho havuye niye n'aya magume turimo biranditse neza amasezerano y'Arusha ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi yorenza imyaka 10 nakuvuga bayigize mu biringo bibiri nakuvuga ko ari kiringo cy'imyaka 5 agasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa kugira ku izi yo 10 mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano y'Arusha bavuye kuri 5 baja kuri 7 icyo ni cya mbere cya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano y'Arusha umukuru w'igihugu mu mabanga ye wafashwa n'ivyegera bibiri ubu bavuze ko azogira icyagera cya mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mwumenya nuko icyo cegera cyambira ta mabanga bamuhaye muri iryo bwirizwa shingiro ryimirike ariko ahandi bahora bandika neza yuko mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri mu gace kayo ka kabiri yuko icegera cya mbere ari wajejwe ibibazo bya politiki n'iby'intwaro, icya kabiri naco kikaba kijejwe iby'ubutunzi n'imibano. Mugabo muri iyo nke nteguro y'ubu bavuga ko azoba icegera cya mbere, mugabo ntabanga na rimwe bamuhaye, bagaca bavuga ko ahubwo icegera umushikiranganji wa mbere azo wazobazwa ibikorwa byose bya leta, no kuvuga ni wazoha raporo perezida icegera cya mbere azoba ari nk'igishusho kiri ngaho. Hanyuma cyane cyane ikindi gihambaye ntunge gatoyi sindeba ibyerekeye ingene amatora amantuza amategeko atorwa mu nama nshinga amategeko na nkengo z'amategeko, ni ikintu gihambaye cyane huko ahayarusha mu kuvuga ko itegeko ryotorwa ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama nshinga amategeko cyangwa nkengo z'amategeko, kwari kugira bagumane ku muzirikanyi ya ntumbero bari bahaye intwaro ya demokarasi mu Burundi yuko yoba iyi nama n'ingingo mu gushika ku ngingo zo kubahiriza zo kubaka igihugu zubahiriza imigwi yose iri mu Burundi. Ubu rero bavuze bati tuvuye ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama tugiye ku bice 50% cy'abitaba inama uhongeye ko ijwi rimwe gusa icyo bita majorite absolue mu Gifaransa, no kuvuga ko umugambwe uzoba waronse amajwi 51% ushobora gutora amatora amategeko yose uwunda afise 49 cyangwa 48 kimwe abajijwe, murumva iyo ntwaro ntizoba ari ya demokarasi kuko nizoba iri kwirafasha abarundi bose baba mu bibazo byatsinzwe cyangwa itatsinze. Aho ntituvuze bimwe bya moko navyo nyine atawudeha kuko muri akorodi arusha barabishizemo hariho ubuntu bubiri ntunge gato ibintu by'ugwego
izo ngingo zibiri tuzigaruka ariko mu kanya unkunde
ego bavuze ko gupfa mu nzego zijejwe umutekano. Aho no kuvuga iki nabugira ibyo ruzokora na bije ruzokoresha bitazoguyigira bicungegwa n'inama nshinga amateka na nkengo z'amateka.
Imbere yuko duhe ijambo
urwego ruzoba rwo rw'igihugu gute,
imbere yuko duhe ijambo ubundi buni wanyi
turaza kubigaruka ko
turabigaruka ko
ibyo byose ari biho nyanga amasezerano yiyarusha
turabigaruka ko. Ariko imbere yuko duhe ijambo na Kafani umuntu wanyi turindiriye reka tubanze duhe ijambo Sengimana Eric Agrich avuze ko wishikirijwe utunenge turi mu iyo nteguro shasha. Eric
sekirije avuze ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atabangana rimwe bamuhaye cyo kimwe n'umushikiranganji wa mbere atabangana rimwe afise, ariko ingingo y'ijana na 22 igenga integuro y'ibwirizwa shingiro baravuga ko mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu, kandi bakavuga ko n'igihe umukuru w'igihugu atahari ariwe amusigarira mu mabanga icishijwe mu itegeko. Hanyuma kucegera cha kumushikiranganji wa mbere naho ingingo y'ijana na 29 iravuga ko umushikiranganji wa mbere ari warongoye leta ayo samabanga bamuhaye, ni kuvuga hari umukuru w'igihugu hakaba icegera cha mbere hakaba n'umushikiranganji wa mbere, abo bose bategerezwa ko kutagira ibyo barongoye bisa kugira ngo ntihasubire kuba mu ryavuguruzanya ry'amategeko nk'uko biri muri rya tegeko rya
ahanini
nicyo navuga ko mu ncamake kuri icyo.
Reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turiko tuvuga cyane cyane ku nteguro eka itegeko rizo kwemezwa cyangwa rigakanwa n'abanyagihugu referendum mu kwezi kwa gatano mwaka uza. Turi kumwe na Alfani, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe, irindi zina ni nde Alfani?
Ciza.
Muri hehe?
Ndi mu Rutana.
Yego, me icyumviro ikibazo duga ku ijambo?
Yani nashaka kumera nk'ushima ku nteguro nshasha y'ibwirizwa shingiro bagomba guhindura. Halo,
duga ku ijambo turakumva.
Yego, tugerageje kuraba mu mwaka uhera w'2015 haradutse inkari kubyerekeye ibwirizwa shingiro aho bamwe basoma ingingo imwe ugasanga bayisombamwo bayiha intumbero zibiri biratera inkari cyane. Rero kumvise yuko bagiye barihe imyanyire ryanditse kumwe irisumwe kumwe yadi chizere yuko abarundi tukwiye kuronka amahoro kuko ari ibintu n'abanyagihugu benshi batereye kubyumviro harabaye amanama abanyagihugu baraterera ibyumviro barabati tuze tunabyogenda uku n'uku n'uku nicyo gituma tubikenguruka cyane ikindi cya kabiri nashaka gushyikiriza iha mu Burundi haramaze kubibonekeza abanyepolitike bashaka cyangwa atari ikirenga mu kuronka abanywanyi ugasanga kenshi amajambo nayo ari hejuru cyane ugasanga kenshi bamaba baronka amajambo kenshi ku iradiyo ugasanga izabore gushyika kure mugabo mu banyagihugu atabanywanyi bafite niyo kenshi na kenshi rero usanga bashigikiye ibyo bintu yuko byokumuko nyine kandi byarataye igihe urabona ibyashingwa ry'iwacu ritora bije y'igihugu mu mpera z'umwaka ariko mu bindi bihugu bya East Africa usanga ari mu kwa gatandatu mu kwezi kandi twinjira muri iyo miryango usanga twebwe turi inyuma uko barihindura ubupfuba nyine bwango kugira tugende ku bihe
murakoze afane ka duhi jambo umushyira hahe atasiyasi bumana agira icyavuze ku byo mushikirije
murakoze niba zaho nabivuga ko byinshi cyane nagomba nkosore ibyo Eric avuze jese nigeze mvuga ko cegera cha umushikira kanje wa mbere atama banga bamuhaya ahubwo niba yafise yose icyo navuze kandi mfite izemezo usomye nteguro nuko cegera cha mbere atabanga narimwe bamushinze bakubwiye yuko uzosubirira umukuru w'igihugu niyabishaka atari hari mbe mu musubira wibaza ko ubu ofisi ububasha ubuhe ubu ko bavuga neza bati icegera cya mbere mu ngingo y'ijana 22 igice cya agace kayo ka kabiri bavuga neza bati icegera cya mbere niwe arongoye ibintu byose akordona ibintu bya politike n'ibintu by'intwaro none ubu ko batabisubijemo uko naho n'ubu batakinini yahindura mugabo byava ku muntu ntubone ariko ubu byari byanditswe none ubu ko batabyanditse bagaca bavuga ati ke umushikiranganje wa mbere niwe azokordona l'action gouvernementale niwe azora abazobazwa ibikorwa bya leta byose no kuvuga byaba bya politiki byaba iby'ubutunzi byaba iby'imibano byaba iby'intwaro byaba iby'umutekano byose niwe abijejwe none uwo icyo cegera cya mbere azobaje guhembwa amahera yiki kuvuma bagikura kuko nta kaca azoba ariko arahembegwa icyo nicyo nagomba kuvuga kuri
Eric
ku bya Kalifani naho kuba Kalifani naho nawe na Eric abivuze ngo barashwaniye ibiringo n'ubu bizoshwanirwa kuko ibyo bahinduye ubu hari naho n'umwaka uzaba azohava basubira guhindura bivana n'uriha icabashaka n'ahandi abazi gusoma byarumvikana icya kabiri icyo kikiringo urabona navuze ko baje guhindura imyaka yari yanditse mu masezerano ya Arusha kuko barabona batumurunda kuyije imyaka 10 arangoye igihugu abamaze niyaba yari umuntu ariko arakora abamaze kuruha ko yoruhuka kugira abandi bamukorere mu ngata kuko byaragaragaye yuko iyi ntwaro zishaje zishobora gukora nabi gusumba zigitangura icyo rero cyari icyumviro cyiza kugira ngo ibisikanya ku butegetsi ni bimwe mu bitsimbataza intwaro ya demokarasi kandi ni bimwe mu bituma abantu baba bagifite amarasha ashushe y'ugomba
gukorera
icyo nohereza ko barakunda kuvuga ngo hari zataye igihe nagira ndabasabe baze baradudurira ko atari icyo kintu bitwaza cy'igihe itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka turanze ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruka aho ritangurira no ngaho iwacu aho ritangurira nta kindi kintu buvuga ngo twakerewe turi nyuma y'abandi nta kindi bavuga ngo kitutagikuye muri iyo bwizwa shingiro hariho ivyiza tudashobora gukorera abarundi
n'abira
baze baratomora n'ahandi ico cyane budgetaire si bintu EAC idushize ko inkota ugakana ngo mutari hinduye turakuramo
mu masogonda 33 mushya nahe
siwomana imyaka ingahe ntacyo byica mu migenderanire dusangiye n'ibindi bihugu ari iryo tegeko ryonyine
hari ikibazo umushyira ntahe Alfani yabajije cyiza avuga ko abanyapolitiki batagira abanywanyi bashobora kuba ari bashaka kuhurizamo nk'ingingo zifashwe na leta yaho umuntu avuga ko mu kanya gato cyane
urakoze cyane hariho ururirimbo abantu bamwe kubera ibyo bumvana hariya bama bashize ku minwa ngo batinye amatora batagira abanywanyi mbega haya uwo bazane z'utinya matora no wanka ko habihiganwa canke no utinya higanwa no ugomba ko habihiganwa canke atinya higanwa utinya higanwa nawe avyerekana gute avyerekana mu kugomba matora tisunza amategeko avyerekana mu gusambura imigambwe bo higanywe ku rubuga rwa politiki avyerekana mu gutinya nabitoza ku giti cyabo kubera bona bashobora kumutwara amajwi abo nibo batinya amatora nibatsubire rero kuza barakwegera ko bavuga enda nibareka amatogo amatora ategugwe neza imigambwe yisanzure amategeko akurikizwa ntiyagira abarondera kwihagira urabe abo batinya amatora ko
basoboneka
abo badasabanywanye ko batazoboneka
Eric Simana umushya ntahe afana sana wavuze ibyo mwashikirije ariko kanda waha kanya gatoyi cyane rwose n'umunota umwe mu gihe cyo muvuze ku ngingo zibiri yashikirije ngaha
ego murakoze cyane mukuri ku byo bagize gushikiriza numva keshi na keshi bitomoye na cyane cyane ko abivuga bizitashye kuko n'umunyepolitike kandi nemera kandi nzi kubera ko byinshi kandi yarabikurikiranira hagufi ariko ugiye kuraba kuri ibi ariko arashikiriza avuga ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atamabanga afise avuga ko ngo umushikiranganji ubwa mbere yavuze ko atamabanga afite hanyuma munsi ko yakosoye ko yavuze ko amabanga yose afite umushikiranganji wa mbere aho ni byiza cyane twebwe turiko turihweza aya mabwirizwa tukihweza n'ingene ariko aravuga urasanga abanyepolitike b'u Burundi usanga bayobeye kuko ubwa mbere nibo bantu ba mbere bavuga ngo ibwirizwa shingiro nirihinduke uyu munsi ageze ko abanyagihugu babyisabira bamaze kubona ingorane zabaye ngo ibwirizwa ntimukoreko none uno munsi nk'umunyagihugu yumva izo ndimi zibiri mu banyepolitike acavuga ngo umunyepolitike ukuri n'uheje n'umunyepolitike ndimo bigenga ariko nkurikiranira hafi ibibazo bya politike y'u Burundi rero nibaza ko
sozeramuka
yego nibaza ko abanyepolitike b'u Burundi boza baravugisha ukuri bagahagarara nyine by'ukuri nk'abanyepolitike bakareka kujuragiza abantu hanyuma ku bijyanye na bino by'ibiringo by'umukuru w'igihugu ngo imyaka 14 umuntu aba yamaze kuruha barabonye neri no bwirizwa ryatomora rikavuga riti nta uzorenza ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu no kuvuga imyaka indwi batoye hanyuma uko iminsi igenda niko ibintu bigenda birahinduka ukuvuga ngo n'abakuru b'ibihugu mu muri kano karere ndabona
icyo kibazo cy'ibiringo nimaza ko tukigaruka ko mushya ntahe Eric Singimana icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo Jean Ndayizeye muri neza
mwaramutse
muri hehe
ndi muri Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
murafite ikibazo cy'umviro
ego me chambere monda mukiriza batumire bose ko ari babiri
ndarakumva
hanyuma jewe nakurikiranye ikiganiro kuva gitanguye ariko twege nka twege turi mu mahanga canke turabarundi turatangazwa n'ukuntu ibintu biguma bijuragirika aba politike batashobora kwemera yuko bokubaka igihugu cy'u Burundi nkashaka rero kubaza ikibazo kuri nyakubaho umutumire Tasiano Sibomana none ko kare mu minsi heze hari haheze igihe bavuga ati amabwiriza ashingira akeneye guhindurwa mugabo umukuru w'igihugu akaba yemeye kuyahindura kandi n'ibyavuyemo bikaba bitomoye kandi bije bisanasana kubaka igihugu cy'u Burundi mugabo ubu ku maradiyo niko ndumviriza induru zikaba zirenze ukwemera kuri ivyo none amaherezo yabo kugira bubaka igihugu nk'aba politike biyemeza ngo ko bakorera inyungu z'abanyagihugu inyungu z'abanyagihugu zizova he kandi nabo aribo bafata iya mbere kubagwanya kuko iyo bari kubaragwanya ibiriko biraza byubaka igihugu nabo baba batandukaniye no kugwanya ikita kifasha abanyagihugu hanyuma rero jewe ku ruhande rw'iwanje nkabanshigikira ku byo Eric ariko aravuga nabikurikiye byose uko bimeze ni ukuri kw'Imana nibemere ayo mabwiriza ashingira ahindukwe barabe yuko ari kizohinduka ko babonye ibyo bazoba bashize mu ngiro byase ko bikurikizwa ku mategeko bashizeho hanyuma bone yo kwitura kubacetwa amategeko yabyo.
Yego me murakoze Jean Ndayizeye. Reka
yego me akanyuma akanyuma nashaka kuvuga nipfuza yuko nimba bizoca mu ngiro bazobihindure igitabo kizoza ari gishasha ku magwiza shingiro kizohindugwe mu rurimi abarundi bose bahuriye ko ariko kirundi kuko natwese nico cadukujije kuko nta muntu azoza gusoma ibiri mu magwiza shingiro kiretse mu rundi n'ukuvuga ni muri mu rw'ikirundi tuzokumva kugira tubitahurira hamwe.
Urakoze Jean Ndayizeye. Reka hadeni jambo Thomas. Thomas mwiriwe neza?
We
mwiriwe neza?
Muri
hehe Thomas?
Ni Bujumbura.
Yego izina ry'ikirundi?
Ndayishimiye.
Ndayishimiye duga ku ijambo ukibazo cy'imbiro.
Ego je ahanini nagomba se none gura kujyanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Jewe nkavuga ko umenga ntihari bwagere ibwirizwa shingiro rihinduka mu gihe mu gihugu hari indyane za politiki. Icyo mbona umenga hari hakwiye kuba itegurwa neza ry'imitima y'Abarundi bakabanza hakaboneka umutekano muri bo hagati yabo politiki ikakugwa neza atawukumiriwe hanyuma ibwirizwa shingiro ikazohindurwa ari uko bose bafite imitima iri hamwe ku buryo n'ibyo bategeka guhindura bategeka kubyumvikana ko ibijyanye nabyo no kwihutisha guhindura ibwirizwa shingiro utuhura ingingo bagomba guhindura ari za zituma ibiringo bidasubira kuvugwa mu gihugu ugacuhura demokarasi irikirahambwa burundu hejuru yuko umenga hagomba kugaruka intwaro ya cyama aho atwara umuntu umwe. Iyo navuga nti abatumire yaba ari bishoboka bagerageza bagahanura uko bashoboye kose kugira ibwirizwa shingiro ntirihinduke hatabanje kuboneka umutekano muri politiki mu gihugu.
Murakoze Jean Thomas Ndayishimiye mushyanahe tasinza sibomana. Reka dutangure kuri mwebwe kuri ibyo byimviro bishikirijwe bitandukanye bishikirijwe n'abashinganahe babiri Jean Ndayizeye na Thomas Ndayishimiye. Duga ku ijambo akanya gato muno tumwe.
Murakoze iyo Jean Ndayizeye ariko aravuga ko abavuga ko atari bwagere cyane ko ataguhinyanyira ibwiriza shingiro biza gusubiza inyuma amasezerano yarusha akavuga ko tuba turi ko turarwanya abanyagihugu namenye ko natwebwe turi abanyagihugu kandi abanyagihugu sabari mu mugambo uri ku butegetsi gusa naho nzi no muri bo nyine katanamye bose. Icyo ni cya mbere. Twebwe ahubwo tugomba yuko amasezerano yarusha ari yazanye ituze mu gihugu akagaruka n'umwizero akagabanya ibyo gushamirana abasoze turabiye ku moko no ku ntara iby'uko inzego z'umutekano zubakirwa abarundi bose ibyo bintu tubikimbataze aho kubisubiza ubuti naho byatugejeje. Icyo nicyo turiko turarwanira noneho twaba turiko turwanira neza y'abarundi gute kandi natwe turi abarundi ntiyasubire kuvuga umuntu ngo nuko ari ku butegetsi cyangwa umuntu mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa ukunda ngo niwe ari umurundi cyangwa akunda uburundi gusa yihibambe. Icya kabiri cyo Thomas avuga ati ze guhindura ibwiriza shingiro babirabe neza ntihari bwagere icyuka si cyiza nabyo rero nabishimikiye ko mu gihe hari ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda ivuga ko mu gihe byose biza inyuma uwumvikana mu Barundi igasubiza inyuma intwaro ya demokarasi naho twaba turafata ibyo gusa igasubiza inyuma kunywanisha Abarundi iryo hinduka ntirikabe. None mu gihe ribaye muri ibi bihe Abarundi bari hanze bateza guterera abandi batafise umutekano mu mutima batarekuriwe kuvuga ngo bisanzure murumva nuko bavuze ko bagabishije abazovuga gutora oya kandi muzi ko ibintu zeye itora rya referendum nkuko bivuga mu Gifaransa ari gutora ego canke oya none iyo demokarasi yumva ari iyihe mwumva hari bwagere koko ko Abarundi botora mu bwigenge
akanya
kubaka hagati atari kizohava kibazanira indaba mbi nicyo gituma dushigikiye ibyo Thomas avuze nkuko nari nabivuze ibyo byose byoza bisubiza inyuma intwaro ya demokarasi haba mu kubishikanya ku butegetsi haba mu kuhiganwa mu bwisanzure bw'imigambwe n'abatari mu migambwe mu gihe byoza bisubiza inyuma amasezerano yarusha twebwe tuvuga tuti
nane jabizo zanirigihugu cyo gituma twebwe tutoshikira namwe Mushera Eric Nsigimana kuvyashikirijwe na Jean Ndayizeye na Thomas Ndayishimiye kuvyerekeye iyo nteguro yo guhindura ibyo bashingira duga kwijambo
yego ibyo janda yize yashikirije ntavyo niriko ndagaruka ko kubera ko yavuze nk'ibyo yanavuze ariko Thomas ndayize niwe yashikirije ibidahora yiranye n'ibyo yanavuze ariko nawe nagomba ndamuhumuco ariko aravuga ko ari Bujumbura amahoro n'umutekano bidatsimbataye mu mitima y'abarundi kandi abanyepolitike hari injyane za politike abantu batavugana rumwe na leta bazokwamaho kandi abatabona kumwe izo ukoresha ifora bazogumaho no muri Amerika na hehe hose bose bategerezwa kubaho nuko gihugu kibayeho kandi nibwo byiza bwacu nta kandi ibyo ntibishobora gutuma hadashobora guhindurwa amategeko ashobora kubahiriza abantu benshi hanyuma ku bijyanye n'ibyo umutumire dusanzwe turi kumwe muri studio ariko arashikiriza aravuga ko yagumye ashimikira cyane kuri iyi ngingo ivuga ko igihe bishobora guhungabanya ubwigenge bishobora guhungabanya umutekano bishobora guhungabanya demokarasi kizira guhindura ibwirizwa shingiro none uno munsi ariko araraba ko atavuga mu intambwe tugeze ko aravye ingorane twaciyemo muri mu mwaka wa 2015 yari ngahe Bujumbura yazibonye nizo ashaka ko zisubira gushika mu mwaka wa 2020 ko abarundi bavuze bashikirije icyumviro akavuga bati dukeneye ko inzego zifite ububasha no kuvuga inama nshingamateka umukuru w'igihugu ko mudukure amwubwo bunenge mu ibwirizwa shingiro kugira tugire ibwirizwa ritugenga ritarimwo ritarimwo mwaka mbanze murinde gatoya ritarimwo utunenge none uyu munsi uko babisabye bashaka icyanyuma ikindi naco nagoma ndamubwire avuze ko bagabishije bazotora oya nibaza ko abeshe umukuru w'igihugu kubera ko jenerali Bugendana yagabishije abantu bazogwanya uyu mugambi w'amatora w'ibwirizwa shingiro ntiyagabishije umuntu azotora oya canke azotora ego yagabishije umuntu azogwanya uyu mugambi w'ayamatora kwariwe agize akarongo gatukura rero muri ibyo nibaza ko borema nimba byukuri nkuko bavuga ko abanyepolitike bafise abanyagihugu niba bamobilize batore oya nimba naho abanyagihugu batoye ego sinumva uyu munsi ko bovuga ngo barinde guhamagara ngo bari yarusha kugira ngo baze bicare bashobore guhinyanyura ibyari mu ibwirizwa shingiro umugwi warujejwe guhinyanyura ibwirizwa shingiro warimwo abo muri societe civile warimwo abo mu migambwe mu batavuga rumwe bose barimwo abacamanza bose
babona kanya kagiye bushya ntahe Eric
Sigimana
atubiye utenshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza radio hijwe ya Amerika turi kumwe na Marie Charles Nina hazwe muri
neza
mwatwumva egera telefone murafite kibazo murafite cyumviro muri hehe
trafike ihorera na yacu
yego
ibirwa shingiro bigomba guhindurwa ubwo turabarundi mugabo twebwe nk'aho duhagaze tubona ko bikwiriye kubera ko iravye igihe uburundi burimwo ntabwo cyari cyo guhindura ibirwa shingiro ahubwo cyari cyo kurondera amahoro n'umutekano kuko ugiye kuraba cyangwa kumviriza usanga atamutse n'umwe ugenda abantu adapfuye ikindi rero ga ukuntu igihugu kitagira n'umutekano aho kurondera umuhoro n'umutekano kugira ngo abantu bose batuze bacuragira ibintu byo gutera ibishigiri bya shingiro mu gihe dufite twumvise bavuga ko n'umukuru w'igihugu avuga ko uje kwitambika imbere mu kurwanya uwo mugambi agiye kabonera ni kuvuga byumvikane ko atamuntu ashobora kujya mu banyagihugu babwira ati nyamara ino bwiri bya shingiro urabye ko byanditse ntibishobora kuvuga ngo ya ahubwo bose bakomeza gukuma amashyi bakemeza ko ibirwa nshingiro nibyemeza nibwo ujya kubigisha avuga ati uya nk'uko twabibonye muri 2025 kuko tujya gihe abantu imiryango yaragiye mu banyagihugu abantu barigisha ego abandi barigisha oya hama icyari kibereye kiratsinda mugabo uno munsi we akaba atari ko biri ikindi kintu nacyo nashaka gushyikiriza nicere nshaka kukibaza ahitwa ko wajyanye leta mbega by'ukuri aba bantu bita ko bajyanya leta bahurike muri senarede ikaba hari ikintu n'ibindi bihari bariho cyane bariho kuko twebwe nk'abarundi twasindikaje n'ingorane zabo muri 2025 turafite ubwoba cyane yuko abantu bantu boba ari abantu bakirinda nk'uko tubibona kuko urabye n'abantu b'umunyamisa nta gikorwa na kimwe aricyo gituma na Nkurunziza bwana babwira ati abo bantu ntabariho n'abantu bakubise kudukira bananira none bagiye kunyegeza hariya bakajagaza kugira ngo barafite imigi y'abarwanyi cyangwa n'abarwanya leta ariko n'abantu barengera ikigongo cy'ikivunga nashaka rero mbaze karyamo mbega by'ukuri nibye murwanya leta cyane n'umunywa gusa nimba atamunywa gusa ni igiti mutegura kugira ngo mukure akaga Burundi ko ujye umunywa imyaka ibiri iraheze irarenga muri kumuvuga ariko nta kintu na kimwe iraboneka ahubwo n'ibyunyuka ibintu byunyuka nibyo ziba gushika byari nimirije gukora kugira ngo Uburundi n'Abarundi mushobore kuronka amahoro.
Murakoze Marie Charles nini nahazwe reka duhe n'ijambo kandi mbere ko abashinga ntibagira icyo bavuze kuvyo mushikirije Gilbert duhe ijambo Gilbert irankunda mwiriwe neza Gilbert mwatumva egera telefone mvuge mwatumva ikibazo cy'imvuye mu kanya gato
ego genda bumva cyane
muri hehe
jewe ndi Bujumbura mu Burundi
duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo cy'imvuye
ndakora mu kije mu yesha makuru
mwiriwe neza
ego hama nako ndumviza umuntu anyaraje gushikiza ikibazo cyiwe alo
duga ku ijambo turakumva
ego nagira ndakubwiza ukuri ingwane mu Burundi dufise no kutavugana ukuri ariko uri kuvuga ngo mu Burundi nta mahoro ahari jewe uno munsi ndashobora kuva mu Kanyosha nkaca kumutakura nkagenda aho igisagara cyose cya Bujumbura nkazunguruka atangwane n'imwe wanagoma naho nojyamo mu Kanevu y'ibarabara ata muntu n'umwe ndi urwara taki uno munsi abantu ni mwari dufise ni ukutavuga ukuri halo
turakumva duga ku ijambo
yego nagambye rero umunywanyi wacu ni ukuri umugambi wo gutora yego cyangwa oya abarundi ubwo ko dufise abanywanyi benshi tubona ko badashigikiye ibyiza shingiro uno munsi byagiye ahabona yuko rigiye guhindurwa ahubwo nibaze bigishe abene igihugu babwira ati twebwe ntimutore yego cyangwa mutore cyangwa nimutore oya kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ibyiyumviro by'iwacu bitere imbere kubera ko hazi igituma tuvuze ngo barafise ibyo batinya cyangwa barafise igituma batotora yego ahubwo bo kwigisha abene igihugu ahabwira ati nimutore oya kubera ko babona ingaruka mbi hama ikindi kintu agiye nagira mvuge halo
duga ku ijambo turakumva uri kuri utumwanya duga ku ijambo nturi turakumva
ati rero igituma ikintu cyane ko ndabona hari abantu benshi ni ukuri tugiye kubona kuva mu mwaka w'ibihumbi kuva muri bizinesi independence y'Uburundi iboneka bagiye baratinya amatora ubona ko hagiye haba intwaro mu Burundi tuvuga ko za kudeta none munsi urabona yuko umengo bashyikira ubutegetsi bakoze ibintu byo gutembabaza ubutegetsi ariko turajya tuyibutsa yuko abene igihugu uno munsi abene igihugu dufite uno munsi sibo bahijya ejo haheze uno munsi abene igihugu bahari barabona ibiriko biraba ubutegetsi buhari uno munsi buriko bwigisha abanyagihugu kugira ngo baze batore ego ahubwo nabo nibatahuke rero bave hanze baze bigishe yuko umwene igihugu yotora oye haba nibatorawe ubwiza shingiro ryahora rihagume nibatora ego kugira ngo dushyiraho intahe ishize ni uko umwene gihugu wenyine ari wazotora ego canke oya hama ikizotsi ni kindi kigashyiraho intahe ishize naho ndi kuvuga ngo rihaduhama ngo tubonumeho nta
mbere
bijetse kubera gute
kandi ndabona kanya kagiye mushena Gilbert akanya karagiye reka tuhaye ijambo abashinga ntahe babitwa timiye bagiye icyo bavuze kubyo mushikirije reka mushinga ntahe tasiyansi bomana kuvyumvira bibiri kandi n'ubundi bitandukanye vya Gilbert irankunda na Marie Charles ninahazwe duga ku ijambo mu kanya gato cyane gose ndabona kanya kagiye
nagira na yeye kuri Eric mutabatsubira yavuze ngo abagwanya leta bazokwamaho no muri leta n'abandi bari ngo kare n'ikizobuza ko hahindurwa amategeko yubahiriza benshi nagira na ubwire ku itegeko ryiza ryubahiriza bose niko n'amategeko y'u Burundi ndamuze bakunga bivuga utabikoze gutya bari kwakorera nabi igihugu ishaka kabiri Natimbe none ko natabona intambwe tugeje ko bagomba kwivyabaye mu 2015 bigaruka yibambe atadusomere ya nyinshi tugomba kubuza tugomba kubuza asinda kuba akoresheje igikenya aho akoresha amateka n'amategeko y'igihugu bizasezerano nayo yarusha bakarekurira imiryango yose ikitaba ibiganwa agahiganwa ukuri kwami hanyuma uwatsinze atsinze mu y'igihugu agatwara agatwarira abarundi bose ibyo nibyo dushaka batwumve batwumvirije na Marie Chantal Marie Charles Ninahazi
egome
avuze ati abo barwanya leta bahurikiye muri SNARED bariho cyane bariho njyewe bwa mbere aho simvugira SNARED anama yawe nimwe ndigenjamo urumva byo bazira abasinared cya kabiri kuvuga ko twebwe tuvugisha umunwa umunyapolitike si ategereza kuvugisha umunwa akavukurikiza amategeko akavuga amategeko akavuga ibidatuma igihugu kija mu mbururu nkuko babivuga nicyo gituma rero niyo bagomba ko dukoresha umuheto ararondorera ahandi kumwishyura kwarunagwa bakoresha ingufu bariho cyangwa batariho tuzabikurikirana nkuko nabo bikurikirana mugabo amenye ko twebwe intumbero yacu ni ukurwanisha ibyiyumviro kurwanisha amategeko kurwanisha inzira yo kumvikana kugira ngo abarundi ntibame mu njyana z'imisi yose irankunda ngo mu Burundi nta mahoro ariho avuga ati amahoro ariho n'ibisanzwe mwese arashobora kubivuga ukwiwe mugabo ibyo dufatira ko birashobora kwemeza ko ayo mahoro avugwa ashobora kuba atari rya nawe aravuga ati aho yoja hose no kurara muri kanivo ngira ngo arumvirize amaradiyo kuko si twe turi bimenyesha makuru arumva birirwa barapfa batogwa ibizimba nibaza kwivyo atariko vyamye twari tumazemo iminsi aveke aya masezerano yarusha
aragarutse
ati kuva itandatu na kabiri abantu batinya amatora bama baja ku butegetsi kubera kudeta nagira ngo ngwire kw'iyo mvugo noze yama mu kanwa gacika inkonda nibayo bavuga ibyiyumviro bareke kuvuga abatinya amatora nababwiye ndabisubiyemo abatinya amatora n'abagomba kuyajamo bonyine atabo bahiganwa n'abagomba kugenda hatubahirijwe amateka n'amategeko y'igihugu ngo hubahirizwe ibisabwa kugira amatora agende neza haba ngaha no mpuzamakungu n'abagomba ko n'ubugomba kuhitoza ku giti cyiwe atabigirira
yego ndabona kandi kagiye mu cyana he tasiyansi y'umana reka duhe n'ijambo yego reka duhe n'ijambo Eric Nsengimana nawe nyine agica avuze ko byashikirijwe na Gilbert Irankunda na Marie Charles Ninahazi mukanye gatoye cyane rwose ndabona hariho abaturindiri
ego murakoze cyane nkuko baje kubishikiriza amahoro n'umutekano ati abari ati nitwumva igituma baguma bavuga ko amahoro n'umutekano bitahari abo sindabateba ko cyane kubera ko ibyo bashikirije birumvikana ariko cyane cyane ndagaruka kuri ibyo mu dusanga turi kumwe uyu mutumire uno munsi asanzwe ariko arashikiriza ati ibyo dufatira ko byatwerekane ko amahoro n'umutekano biri mu gihugu ati birashobora kuba biboneka jewe nari nyotewe kumva Tasiyansi y'umana ariko aravuga ati twebwe ataho twifuza kugira igihugu cyogorore na hapana kuguma bavuga ngo nahana yaba umutekano wuzuye bavuga uko ejo amabwirizwa anyuranye barayadefanda ejo ameze neza bikagenda uko none babe bantu bamufatwa tubafatire hehe tuvuge tuti twegeranya igihugu no munsi turiko turabumva nk'abanyepolitike dukora iki uyu munsi murantoze yonyine muri aya mategeko agenga ibwirirwa shingiro ubwa mbere bahora bavuga ati iri tegeko rimeze uku no munsi bavuga iby'ibiringo ati bagomba ati umunyagihugu atwaye imyaka 14 azoba yarushe mugabo nta nimba ari ryo ryonyine riteye ingorane naryo bazosaba rihinduke ko atari tavuguruzanya n'irindi ariko uno munsi ko amategeko yarateye impari cyane abantu bose n'amafungo bayakuyemo
musozere mukanye gatoya
tugashira ingufu hamwe twese kugira ngo Burundi bube Burundi bw'abarundi hanyuma kuvuga ko amategeko yubahiriza bose ni byiza amategeko ategerezwa kubahiriza bose nabundi iyamaze gushikwa mu ngiro agengwa n'abarundi bose kandi n'abatoye bagatorera bose aho ndamushigikiye nibaze rero dushigikire tronke ibwirizwa rimeze neza uno munsi ni integuro ibyanditse ngashe ntabanduka ni integuro ashaka kuvuga ati twege twabona
ukane gatuma se bona 30
mugaba bareke kuvuga ko amabwiri atari cyo gihe ibwirizwa shingiro ntirijeho ema none tubagire gute
amasegonda 30 byashikirijwe na Marie Charles Ninazo. Ndabona kana kagiye nibaza ko ikibazo cha byashikirijwe na Marie Charles Nazwe na Jibere mutabishitse ko ariko reka duhe ijambo abandi turi kumwe na Jimmy. Jimmy mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe?
Hano ku muyibane mu gisara cya Bujumbura.
Eh, izina ya Gikirundi ninde?
Mungwazi.
Ego duga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose.
Icyo nashaka kubwira aba bacumire yakoje bidwa shinge boleka bakari ubari boleka kuri hindura kuko ni umushinge w'igihugu ko ni bari hindura bazemwa dusinya kwe bwenye ukabe twigwa bane igihugu naho aho dufite duhagaze naho bo hindura aze bari hindura kwabo twigwa duha amahoro cyonyine gusa n'icyo nashaka kubashikiza cyonyine.
Murakoze Jimile kadyo ni jambo kandi Salomon mwiriwe neza?
Yewe.
Izina Gikirundi ninde?
Ndayiragije
muri hehe?
Turi mu Kayanga.
Duga ku ijambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato?
Nzabikinziranagiramvuge kuko kandi mbona ata mpamvu yo kwirirwa barahindura iryo bwirizwa shingiro kuko tumaze kubona hiki barihindura hama habaye ingorane kubona nko muri Togo ibibazo biriyo niyerekanira ikirabage nata mpamvu yo guhindura kuko ntashyari gikeneye kuko n'umwuka si mwiza ku buryo hokorwa referandi umuze n'ibyo mbona ko byanyu.
Murakoze Salomon. Muciye ntahe Tatien Sibomana mu gusozera mu ishuri ibyo bibazo bibiri bya Jimmy na Salomon basa n'abavuga ko atari igihe cyo guhindura ibwiriza shingiro. Eka Jimmy we akaba avuga ko ibyo bakora byose abanyapolitike bakwiye guha amahoro abanyagihugu. Duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe.
Murakoze. Ntibaze barihinda abanyapolitike n'abanyagihugu nibyo hari abashobora kuba bakorera inyungu zabo kandi biragaragara mugabo n'abonye n'abanyagihugu bakoze nabi bagatora amategeko mabi aratinda akagaruka ko no kubaha icyo gituma umunyapolitiki mwiza ni ugukorera igihugu neza kugira ngo inyungu ziwe zihatoreye koyoko. Icyo nugaruka ko ni uko abavuga ko duhepe bamahindura mu gihe ibintu bitakubiriza ntitwoca duhura kandi turi bamahinda ngo icyera kirera ikirabura kirirabura nta kuvugira umuvumbi rero ngo kubera bivuzwe nanaka cyangwa nanaka ngo duce tubyita ko byera kandi byirabura naho handi itegeko ryiza riyayagwane riryemerwa na bose kandi ryubahiriza bose mugabe mu gihe bigizwe n'umuntu umwe mu kirundi baravuga bati ingoma yagukanze irahururu gahunga bivuze mu 2015 nibaza ko twuzuye inyuma gusumba abandi kumbura naho cyakoze ku bantu batari bake
ndabona n'akanya kagiye
ko byogaruka
icya
nyuma aba babiri bavuze bati ntibarihindure ntacyo bizanira igihugu naje bishyigikiye muri ibi bihe bazi nyine bimeze urabona ubu twagomba baba abafite amajwi make baba bafite benshi baba ubwoko buke cyane bwinshi baje inama kugira ngo bafashe itegeko ritowe riba ritegeko koko riraba inyungu
ndabona akanya kagiye reka dini ijambo ego mereka ikatwe na kanya Eric Segimana mushyana hitasiya ndabona kanya kagiye Eric Segimana namwe mugice muvuze ku byashikirijwe na Jimmy na Salomo ndayiragije mu kanya gatoyi cyane rwose mu bisaba segonda 40.
Ego murakoze cyane rwose. Icyo jewe nababwira nuko bavuga bati ibyirizwa shingiro ati ntiyari guhindurwa twe ku rwanda rwacu muri ya Japan duhagaze ni hamwe nuko ibyabaye bitosubira kugira ntibisubire naho nuko amategeko yaranyuranye yavuguruzanya yovaho kugira ngo ejo ntiyagire ubusura kubyitwaza kugira ingorane zisubire kuba rero icyo nobabwira nuko ahubwo bo bo kwigisha nabandi bagasindukana niyo nka bakumva ko ari ico gihe cuko tugira ibyirizwa shingiro cyari mu tunenge
Ejo bukira ngo ashobore kwiga 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 ngo ashobore kw
Radio Ijwi ry'Amerika.